dusangire ijambo dusangire ijambo. Mwaramutse nshuti mwese mukunda ikiganiro dusangire ijambo, ikiganiro cy'umunsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkunikije. Tukaba twatumiye abashingantahe batatu bari muri Leta z'Ubumwe z'Amerika. Aba bashingantahe rero bakaba bafise uruhara ruhambaye cyane rwose, cyane cyane ku Barundi, eka n'Abarundi b'Abanyamerika bari ngaha muri Leta z'Ubumwe z'Amerika. Tukaba tugiye kuvugana cyane cyane ku bibazo biri mu Burundi muri iki gihe. Abo bashingantahe nabo akaba ari ubwa mbere na mbere hari Oscar Niragira arongoye ishirahamwe ry'Abarundi b'Abanyamerika ryitwa UBAKA. Tukaba kandi turi kumwe n'umushingantahe Pascal Akimana nawe nyene arongoye ishirahamwe ryitwa Engaging for Action in Burundi. Hanyuma tukaba turi kumwe kandi n'umushingantahe Diomede Richard nawe nyene afite uruhara ruhambaye cyane rwose mu ishirahamwe UBAKA. Mwaramutse neza abashingantahe mwese.
Mwaramutse Federico.
Mwaramutse neza cyane rwose. Nkuko rero nabivuze, nagomba dutangure ikiganiro cyacu kigiye kwihweza cyane cyane ivyerekeye uruhagarara rwahiti mu Burundi, eka aho mu minsi heze twumvise amakuru avuga ko abapolisi batanye mu mitwe na banywanyi w'umugambwe MSD, eka bakaba rero barakoresheje inguvu z'umurengera ku mpande zose. Hanyuma abashingantahe rero nkuko bafise uruhara ruhambaye cyane rwose mu gushyira hamwe Abarundi cyane cyane baba mu mahanga muri iki gihe, nashaka ubwa mbere na mbere tubabaze ukuntu bakiriye ibyabaye mu Burundi mu minsi heze. Reka dutangire kumushingantahe Pascal Akimana, mbega ibyabaye mu Burundi mwavyakiriye gute?
Murakoze Federico kuri kino kiganiro mwateguye, kandi mukabona ko Abarundi bari mu mahanga dushobora kugira icyo tuvuganira kuri ibyo bibazo byose bihanze u Burundi muri kino gihe. Nk'uko bivuze, ishyirahamwe ryacu ryitwa Engaging for Action in Burundi rikorera muri Amerika, rikaba rihimiriza Abarundi bari muri Amerika kugira bashobore kwitwararikana ntaryo mu guterera umuganda mu kubaka igihugu cyacu. Rero muri iyo ntumbero dukurikiranira hafi ibibera mu Burundi. Muri makuru twumvise avugwa hirya no hino mu maradiyo no mu binyamakuru ko Abarundi bamwe bifuje kuja kwerekana umubabaro cyangwa umunezero wabo mu mabarabara aho gukingirwa na Leta cyangwa n'igipolisi. Amakuru twumva nuko uburenganzira bwabo hakingiwe nk'uko byari. Nibaza ko ku bwacu ku ishyirahamwe ryacu uko tubibona nuko habuze aho Abarundi bashobora kuganirira kugira bashobore kubona ko bashobora gutorera umuti w'ibibazo bafise mu nzira zo kuganira.
Ikintu mushobora kuba mwaranebaguye cyane rwose muri iyo myiyerekano cyangwa mwarashimye, hari uruhande mbona gowa rwaritwaye neza cyangwa impande zose zitwaye neza cyangwa zitwaye nabi?
By'ukuri turi muri Amerika dukurikiranira amakuru nk'abandi Barundi bari hanze, twumva amaradiyo dusoma. Uko twumva ni uko hariho umugwi w'Abarundi wari waramutse uja mu ibarabara. Sinzi ko bari barabisabye muri Leta kugira babahereze uburenganzira, nimba bo bari barabisabye ubwo ruhusha bari bararose cyangwa nimba batabisabye, mbega kuba bari bakwiye kubikora. Ariko uko biri kose, nimba bari bafite uruhusha cyangwa badafite uruhusha, abasirikare cyangwa abapolisi bari bajejwe gukingira umutekano w'Abarundi bari bakwiye kurasa no kubateramo ibyuka, hari bakwiye gukoresha ubundi buryo bwo kugira bakingira umutekano wabo, cyangwa nimba ari ukubafata barenze amategeko bari kubafata batarenze gukomerekanya. Urundi ruhande narwo nuko twumvise ko muri abo bantu nyine bafashe abo bapolisi, hari abapolisi babiri ngo bari bafashwe. Niba ari byo kwa mu by'ukuri bari abapolisi, ayo hari ubutungane amategeko arashobora kubiraba, kese ko muri kino gihe abantu barashobora kuza bambaye impuzu z'igipolisi, ntumenya ko ari abapolisi.
Ego menawe mushingantahe Diomede Richard, namwe muri hanze muri Leta z'Ubumwe z'Amerika, amakuru mwasomye ika ivyo mwumvise mwavyakiriye gute ivyabaye mu Burundi? Harabaye uruhagarara rukomeye aho abapolisi bakoresheje inguvu z'umurengera, ika naho abanywanyi we mugambwe nabo nyene barenze akarimbi, mwavyakiriye gute?
Ntabwo gushimira nshuti Frederic kuba wafashe umugambi kugira ngo uruze kugira ngo uvuge ibijyanye n'Uburundi bitwerekeye. Nibyo benshi muri twebwe twamaze kuba Abanyamerika, mugabo ngo amazi arashora ntiyibagire ubumwe, ntitwishobora kwibagira iyo twavuye. Tuhafise byose, tuhafise abacu, nashe gituma ikibaye cyose mu Burundi kiba kitwerekeye. Nta ndazi ku mwanya dufise ari muto, mugabo nashaka kugira ngo ngende nanje ndababwira ibijanye n'iyo manifestation. Iyo manifestation bisanzwe ko amakuru ya mbere tumva avuga nuko yari yabujijwe kugira ngo yive hagati y'isaha imwe n'isaha zine, kuko ari umunsi abantu bari mu bikorwa by'umugambo. Ubwo rero urumva ko niba ibyo biri ariko uko bivugwa ariko biri, hariho kibuza muri ayo masaha kugira ngo abantu ntibacubwira imyerekano. Mugabo bimwe by'akagaza urazi ko kenshi mu Burundi bihari, na zimwe zitaba tushika ko bafashe umugambi wo kubikora kandi bazi ko bibujijwe. Ubwo rero abakingira umutekano kugira ngo ntihave haba ibintu kugira ngo barenge bamene ibintu bonone ibintu bari bahari, nashe gituma ntumva ukuntu uyamwe wacu avuga ko abantu bambara impuzu nk'abapolisi. Iyo ubonye abantu kamene bashinzwe umutekano barenga mirongo itatu bose ntibaba ari ibisumbu. Ubwo rero habaye ibyo kurasana n'amasoro aribeye. Twebwe rero ubwo turi hanze nibaza ko tutakwiye kwinjirira cyane ngo ibi byagezwe. Mu bice twiye kuraba twe turi ngaha Abarundi twari mu gihugu cya Amerika, mbwira iminsi tumaze ngaha, aho urigira ubona umuntu ajijwe gucungira umutekano afatwa n'abantu mbiyumvira ko ashavuye agakubitwa akamburwa kugira ngo aveyo. Ahubwo leta amakuru adusubira ni uko babanje gusaba abantu bashinzwe basabwa guhagarikira u Burundi bavuga bati umva rero twebwe abantu bamara kwa kubinduru ngo dufashe n'aba bantu ngaba abapolisi bacu bafashwe bari ku kazi bambuwe bakubise. Nije gituma rero tuza kugira gati impembero tukavuga tuti nonishe igihugu cyacu kiko kijyahiye.
Kubyerekeye Mushyana Hedeme de Richard, kubyerekeye abapolisi nabo bakoresheje ingufu z'umurengera mu bivuga kwiye
ingufu z'umurengera uko twumva, ahubwo abo bari baje muri kwigaragambya bari batanguye kurasa kandi ngo barasa n'amasoro yemewe. Urazi ko kenshi mu gusabagiza ibintu by'imyerekano hari nk'abigiye byo gutira hejuru atari barereyera, niyo baravuga ko harimo n'ibintu by'amasasi y'ukuri.
Ayo ni amakuru mwatohoje neza?
Yego, nibyaba ari byo.
Ego me moshe nahe Oscar nibigira marongo y'ishyirahamwe ry'Abarundi, ishyirahamwe rinini cyane rwose ryitwa Ubaka, ishyirahamwe ry'Abarundi b'Abanyamerika ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mweho mwabifashe gute ibyabaye mu Burundi, mbega hariho uburyo bwo kugira ngo ibyabaye ntibibe?
Ego, murakoze umushinga na HFD. Ubwa mbere na mbere mbanje kumenyesha abakora twumvise uko Ubaka ari ishyirahamwe ataho ryegamiye muri politike, Ubaka ni ishyirahamwe ritaragira politike, ariko Ubaka kandi ni ishyirahamwe kugerageza kurondera ineza y'Abarundi bose baba muri Amerika, ariko kandi no kuvugira Abarundi mu Burundi. Icyo rero kuvugira kugira ngo bave mu bukene, bave mu ngorane zitabashobora kugira atari bya politike, ariko ibyo bita advocacy. Twebwe n'ukuri twe byaratwubatse. Uko twabonye rero nuko nkuko bamwe bamungira amabyumva, bamwe bamwe bavuga tuba kure rimenya mwende tuzama neza neza nyine byagenze. Ariko icyo navuga cyo ni iki, wabajije uti mbega wibaza uko amakosa yaba yarabaye ku mpande zose cyangwa icyo kintu cya mbere na mbere nagomba kubwira umushinga na FD mbe ni ukubera iki imyigaragambyo yabaye byerezo ko kuraba icyitso igituma ibyo byose biba duteza gutora inyishu neza ituma ako kaguma kataba, kugira ngo abantu bose ku mpande zose bakore politike bumvikana, utwara atware neza, uyopoze neza. Nibaza uko opozisiyo iravuga uko mengo nta burenganzira bafise bwo kugira amanama yabo n'iki ibisinzwe ko aribyo ko nimba aribyo by'ukuri iryo ni kosa rya leta. Ikwiye gutanga umwidegenzo abajya politiki umwanya bagira neza bityo mu mategeko kiye mu kuri babifite uruhusha. Ni demokarasi, uwari wese afite uburenganzira bwo kuvuga cyo yiyumvira ku mutima, umwanya atakivuze neza atakoresheje ibinyoma cyangwa ibintu byo bya violence. Hama ikindi nagera kubarire muri opozisiyo twebwe byadutangaje cyane, hariho igice cya opozisiyo ngaho mu Burundi tubona umengo by'ukuri ntibazi kwiyopoza, ahubwo n'ibintu yaba bari bazi demokarasi neza ushobora kugenda ugira ibintu nka bya twumvise mengo byabaye utafite uruhushya inonga muri Amerika ukuri ugira igihagaze kuri barabara usaba uruhushya muri polisi kwa sherife cye n'ahandi hamukaguha uburenganzira kumubwira neza uzoca ntabwo uburenganzira mbwo urabutiza kumubwira bakakwandika kugira ngo hagize ikimeneka umudugu umenetse n'ikindi bibe biri ku gatwe kabo hanyuma rero ibyo bitabaye iryo ni kosa ryabaye ku ruhande rwa opposition hamwe ikindi nacyo nk'uko abandi babivuga nimba by'ukuri abapolisi barafashwe bakakubitwa bakamburwa ibyo ni ibintu no muri Amerika bitabaho mbe hoba ikihugu guki kugira ngo ibyo bintu by'akaguma bitasubira kuba
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose reka tukigarukane tukibaze Pascal Akimana mbega nk'uko nabivuze bwa mbere hokogwa iki muri kazoza kugira ngo izabaye ntize bisire kuba amakosa turumva ko kurugira rutandukanye ari ku mpande zose mbega Pascal hari ikintu ubona cokorwa ika mu Burundi haba abanyapolitike abapolisi ika imigambwe urwaruka hari ikintu ubona cokorwa kugira ngo ibintu nk'ivyo byabaye ntibisure ko
ndabikomeza murakoze ico kibazo buje cama cabajijwe kandi cyafise inyishu abarundi sinzi bari mu Burundi abari hanze bama bavutse ko cyukuri bakeneye ko aba barongora bari muri leta muri no minsi bakwiriye kubahereza aho bapfugira nibareke bumvikane n'abandi baganire kubera ko ibibazo byose biza kubera ko batemerera abandi gukora kwishira no kwizana kuja kubonana n'abanywanyi babo kabari mu migambwe bamwe bagakunda bamwe abandi bakanka abandi izo zose ni ingorane icyo kugwa mu maguru masha ari nk'abanyapolitiki nuko bashira amategeko ngiro abakayubahiriza kuri bose badakunza ngo banke afa hanyuma abanyagihugu nabo b'abarundi bakubaha amategeko ivyo rero kenshi nk'imyitedombo twumva nuko nk'abari mu migambwe bamwe baraburaguzwa barinjwa abanywanyi babo nta butungane bukora abandi bashatse kuje gukora amanama hirya no hino bamustanteri canke buramatari abandi bajejwe gushira amategeko mu ngiro basavye urwo ruhusha ntibarubahereza bumva iyo basabye uruhushya rimwe kabiri gatatu baviramo ngaho bashavura bavuga ati none twebwe nk'abarundi ntidufise kandi amategeko twemerera kubaho nk'abarundi gukora ibyo twifuza kuki batwangira gukora ibyo duhabwa n'amategeko
ego me mushyantahe nawe Demede Richard hoko gwiki kugira ngo akaguma kabaye mu minsi iheze mu Burundi ntigasubire kuba
murakoze vraiment ndobije jambo mushyantahe Pascal ariko avuga n'ubumengo bisa nuko umvise ukuntu umutandara atagenda ashaka guhezana atagenda ashaka bisa nuko umengo igihugu byananiranye byose byo byarahagaze ariko dusubiye inyuma hari nk'ibintu bimwe bimwe bikwiye kutwereka ko ibyo bagiriza u Burundi abapolisi bari mu Burundi ubu harimo bimwe bimwe byo kurenza nshaka gufata akarorero Pascal Rabi ejo bundi hariho abantu bo muri opposition buri indege batugucumbura bazangaha niba bashaka kuva ngo tuvuge ibintu byaho umuntu ashobora kuvugira muri demokarasi ni hari ibindi bihugu bitwegereye cyangwa by'ahandi ata muntu yo haguruka ngo arahagurutse aje muri Amerika aje kuvuga ari muri opposition aje kuvuga nabi kuko bujumbura baretse barabaza sibyo ibyo ni ibintu mwese baraje ngaha barafashe umwanya wo kugira ngo bisigure basigure ibyabo nta nama yabo nashoboye kujyamo ko ntabwo nari hafi mugabo nibyo ni ibintu bikwereka ko niba bemeza ko ata umuntu akivugira harimo n'ibintu by'ububeshi ari ibintu byo kurenza yewe navuye mu Burundi muri 2005 nasubiye imyaka 2005 muri 2010 maze ku bice by'amazi kujyayo gatatu nkora numviriza amaradiyo avugira mu za RPA hose ibiganiro on direct ijo byose nibyo bikwereka ko mu Burundi mu bisanzwe yego sinumva ngo byose byarahaye byiza cyane ku kintu cyo kuvuga ngo abantu bavuga aho bashobora guhurira niba batarakandi kurenza ngira nyanga muri Amerika abantu twumviza amaradiyo maza yope yari ibintu abantu baravuga
hanyuma ikintu cyo kogwa nacyo kugira ngo rero ibyabaye
nibyo icyo kogwa ni nashaka gituma je nsaba nk'abantu turi ngaha muri Amerika hari ibintu twibagira mu nda harangira akazindukizi mu Burundi hariho ikintu cy'ubukene kirengeje hagura ngo tuba turi ngaha twicare dufatane mu nda turabe nk'ukuntu twogira ibintu twegere abakwiza tunga bo bari ngaha kugira baje mu Burundi nitwaba twana leta nk'abo numva batatwara rumwe na leta bagerageze hari handi mashyirahamwe mu Burundi hakorera ibyo twita non profit ngaha kugira ngo duteze imbere abantu turabe ukuntu twoza n'ubuyi kubera ko politiki zo kwamara indi niba ibijyanye n'ubutunzi bitagira niba abanyeshuri bahejeje bamara imyaka n'imyaka badashobora gukora
niyo ba abantu bari kubarabara ati byaronekaye jewe narigeze kugana n'abahungu b'iwacu ngiye mu ruhuko kuko mvuka byitse mutumba igihe nahunga muri 2005 ndibaza ko muri reyo y'ibirometero nka 5 naho ni universitaire yarahari narumwe ubu bariho baruzi bose ni babandi bavuga ngo fonction publique nzo hakazi narababwiye mbare bashe yende mu gihugu cyitwa America hari umuprezida yigeze kuvuga ko uramubaza icyo ushobora kumarira igihugu n'ubwo wiyumvira icyo igihugu gishobora kumarira gerageza muje hamwe nimba muri 5, 6, 8, 9, 10 mugende musabe aho mushobora kubona ikintu kwiyungura mwarize mwarize universite mwarize ekonomi bari bagize indimi abandi bagize kahise iswa muje hamwe murabe icyo mushobora kwimarira
umushyira ntahe nawe Oscar nibigira kuri icyo kibazo nyene mutubwire ikintu umuntu acokorwa haba abanyapolitiki haba eka bakuri migambwe hoba urwaruka ruhurikiye migambwe itandukanye eka hoba abapolisi inzego zijeje umutekano ivyo korwa kugira muri kazoza ntegire ibintu bizoba nivyabaye mu ndwi ziheze ni nkibi
urakoze cyane rwose inyishito moyeje by'ukuri byo mbere gushaka byo meda yatanze ibyo ndabyemera ariko jewe ngenda kubwira ahubwo amakenga jewe mfise kandi ikintu gihamba gitiza guhinduka namba by'ukuri dushaka ineza mu Burundi n'Abarundi ndasabye opposition yige kwiyopoza neza ku muri demokarasi kandi asabye na leta by'ukuri ikora ibishoboka byose kugira ngo hatiza kuba ikintu gikosorwa ikosa ribaye akosore bahe uburenganzira kuri bose bwo kuvuga kuvuga nta na kimwe bijya kiretse yari bibi ari bishaka kuzana induru gusa nagira mvuge umbabare gato na umuhamuno tumwe mvuge iki nshatse kuvuga iki kuri opposition numvize twese ndo tumva ibyo opposition ivuga amakuru mu maradiyo n'ibindi nk'ibyo umushinga ntahe Pascal aheze kuvuga umengo hamwe umuntu atifashe by'ukuri yotangwa kujugumira akagira ubwoba yuko mu Burundi ari semba bwoko rigomba kuba yuko Burundi nta kigenda ibyo bintu usomye inyakuri buraya ngaha n'ahandi ibyo bintu ndasabye simitse uko uwari we wese akinisha iryo jambo ry'itemba bwoko yuko rigomba kuba yuko riko yategurwa ndasabye ndasimitse mbinginze abantu badandarisha iryo jambo kugira baronke inyungu ye zabo yuko arihagarika kuko mu mitwe bariko barahamura abarundi one more kandi nkuko kera bagize so ako rero nakubwire fa opposition gito igitwa mvuga ko ikwiye kuyiga kuyopoza hasi mvuze yuko ndiko nabugira leta oya na leta nanyo hari amakosigira ariko by'ukuri ndasaba kandi so opposition yose araho opposition imezere ivuga neza izi demokrasi ako kana abandi uyiweza ko ari opposition cyangwa uko ari bindi bari kwarategura hari amaradiyo twumva avuga ibintu ibyo bintu nk'ibyo byo ngaha muri Amerika n'ukuri sina kwese iyo radiyo yohanwa n'amategeko ngaha muri Amerika bikomeye ko ntushobora kuvuga umuntu abantu bari kwarondera kugwana kugira ukabatisha ku maradiyo abantu bakavuga ati turabasikere ibi ni bintu bibaye no muri Amerika n'ukuri wo kwisobanura imbere y'amategeko
mushya ntaje mede Richard tutandukiye ikintu kibazo mu minsi iheze hari hatunganijwe inama y'abashinga amateka kugira ngo biweze ibwirizo bashingira ryo mu Burundi kugira ngo habahinyanyure amateka amwamwe ateza guhindurwa yaba abe bumvikanye gihe bari mu Kayanza ibyo bise feuille de route cyangwa n'andi mateka yose ariko ibyo bintu reka cyane cyane imigambwe itavuga n'umwe na leta yaravyamirije leta ikaba ivuga ko muri iki gihe igisigaye ari uko ibwiriza shingiro ryo guma gutyo inyuma y'amatora cyangwa bakarishira imbere y'abanyagihugu kugira ngo baritore batore ingingo yo gusubiramo izo ngingo arizo bise referendum mbega mwebwe kubona ivyo bintu inama nshinga amateka ikoranye iri mu migambo yose yaravyamirije mwavyakiriye gute
icyo nashaka kuvuga nuko kubona ko n'inama nshinga amateka ishobora gushika ivuga iti ibi bintu ko byaje babituzaniye umuyongo ntibisobanutse turabisubije inyuma iki kintu kindi cemezo cerekana ko demokrasi iri kwirakura hari abantu barabona intumbero y'ibintu ingere biko biragenda ubwo rero nangaha niko biri iyo bigeze ahantu urabankeje buryo bariko baravota icyategeko cyo kwivuza ngaha bidashobotse byagiye muri kuri constitutionnel reka rero jemeje gusoma mu kanya ko meme nations niyo yari prononce yo yaravuze ko reka turabe abajejwe gusoma amategeko abo ba abajije bakuru bo mu kuri constitutionnel nabo bazogira ico babivuze ko hanyuma tuze duhe tuze twubahe ikizoba cavuye muri abo bashinzwe gusoma amateka ivyo rero niyo nize nibaza ko ari dosinzi ya demokrasi uko byo kabaye ari kitugu nkuko babisigura cyari gushikara mu nyene bikaba byagiye ku ngufu urumva
Nego me mwoshi ya nae Pascal Akimana na mwe kulicho kibazo njene Ika aho ina mashikima teki kora nye isubirije inyuma Umugambi woku kwiga amateko yose ingingo zose Zili mwibirizo shingiro zaterizwa kusabuga ko zihindu kwa mwavya kire gute
Jukuri tukwavya kire neza kuhara guwa njina uinye ko Abarundi bari kora teri ntambwe yo gutahura ko abantu babibona iyo batabona ibintu kumwe bitaviramo kuba abasi cyanke kuba badakunda igihugu nk'uko bamwe bakunda kubivuga abanyapolitike washaka n'abarundi bari mu Burundi bagumye basemerera bavuga ko yemwe kuja dutegura amatora meza y'amahoro arimo bose nimuze dutangure kugira icuka ciza gihumuriza abarundi bose bariko barataka barira ko bariko barihicwa bapfungirwa ubusa bangazwa hari tije nibihumuriza kugira dushobore kugira ubundi burimwe amahoro no kwigenga ku barundi bose ubwo rero bagiye mu Kayanza bategeza gushyira mu ngiro ibyo basezeranye ariko ntabyo bakoze ubunibe yarabafashije ariko fede route babumvikanye ko ntibigeze amatwasumira bayishyira mu ngiro aho rero aho bahuriye mu muri parlement mu kigobe barahamagaye abarundi imihingo yose bagitse abaserukira abarundi ubudasa bwabo baragiye icyo bamvuze kuri iryo bwirizwa shingiro bari bashaka guhindura kihutihuti kuko mu Burundi si ibwirizwa shingiro burya ryihutirwa cyane aricyo ryo bari bucije ko umurundi ava mu bukene umurundi yifuza ko aja kurima akimbura si ibyo bibuza ko igihugu cy'u Burundi giteye imbere
Oscar niragira
n'ukuri twebwe ngira urabyumva uyumve jewe ngaha ndiko mvuga nk'umukuru w'ishyamwe bakawe courage ko ta politiki gira biratandukanye na Pascal ibyo avuga Pascal yashishira mu giwe ikora mu Burundi yakurikira ibintu bya politiki mu Burundi ariko jewe ku ruhande rw'uwanje sembona ahubwo ni igitangaza iyo ni demokrasi I mean you be haruro koromita itashitse but naba vuga ko ka demokrasi mu Burundi hari aho byerekana uko byukuri yari yo niko demokrasi meze nuko ahangiriro birashoka ko kuba uko yatowe cyangwa tatowe yari byiza cyangwa atari byiza jewe ibyo ntacyo bivuga ko mbwo icyo nshima nuko gusa inzira za demokrasi zikurikizwa mu Burundi gutera imbere nk'umuzinga ejo hari iyindi nzira hanyuma bakaigatorwa cye ntitogoye cyo rigasubizwamo cyangwa bakabana uko bimeze ibyo nta kibazo na kimwe twebwe nk'abanyamerika twifuza yuko ibintu byose bica mu mategeko nk'uko demokrasi ivuga ntihagire umuntu asubira kuza afite iterabwoba ry'umupanga n'umuhoro inkoho n'amacumu nda ibyo niho hari umusitari utukura tudashora kwihanganira nk'abantu b'Abanyamerika ibikorwa byose bakore mwumvikano muri demokrasi nta kibazo na kimwe
mpanuro ni ivyo vyiza cane gose mwese mutanze ariko nashaka mu gusozera akabazo ka nyuma kuri umwe nashaka ntangure kumushya ntahe Pascal Akimana mu Burundi mu myaka 5 heze myaka 4 heze ariko araba 5 mu mwaka uzahazo ari myaka 5 heze aho hari mu 2010 imbere y'amatora harabaye uruhagarara rukomeye cyane rwose aho amagenade yatewe mu gisagara cya Bujumbura no muri iki gihe amatora asa nari ko aregereza turabona ko umengo loton yaduze y'abanyapolitiki bariko barashyira amajwi hejuru mbega ku bwanyu turazi ko no muri iki gihe hariho imishikirano ishobora kuba iri kwiraba abantu bafite ibyiyumviro byiza byo hagati bariko bararaba uburyo bwo kumvikanisha kugira ngo zanzira twavuga zo gukoresha ingufu ntizize zisubire mbega ku bwanyu murabona ko hazoshika mu mwaka uza aho nko mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu ubwo ruhagarara rwagabanutse kugira ngo amatora ashobore kuba mu mahoro icyumviro cyawe mushinga ntare Pascal Akimana
hari uwundi muntu yigeze kuvuga ngo byose bitova amaboko yacu gukira ku Burundi cyanke guhera ku Burundi biri mu maboko y'Abarundi twebwe nk'ishyirahamwe ryacu twahagurutse duhimiriza Abarundi bari mu mihingo yose kwitwararikana ntaryo kuba ku Burundi burimwe amahoro n'itekane n'iterambere mu gutegura ayo matora ni uko leta ihari n'abatavuga rumwe na leta abamenyesha imana ibinyamakuru abo muri sosiyete sivile bicara bakumvikana neza ukuntu bashobora gutegura amatora ibyo byose rwo bifitwa n'abarundi nico gituma twebwe duhamagara abarundi bose bo kuvuga ati genoterera umuganda uwuhe nk'umurundi mukubaka uburundi no mucane cyane gutegura amatora azi agende neza ntabimo agatose eka umutamana nitwe tuzowiyambika
yego me moshe anaje meje Richard hazogira mu mwaka uza mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu igihe cy'amatora uruhagarara ruhari rwa politiki rwagabanutse kugira ngo ayo matora abe mu mahoro n'umutekano
nanjye ndumva Pascal cyabuga ari byo da mugaha kandi kamwe yibagiye ko twese tukiye kwiyamiriza twivuye inyuma abo bantu bose bibaza ko batareza gushikira ubutegetsi baciye ku bintu babitera ko mu kibazo babajije bavuze uti twumvise ko umuhagararo wasubiye amazina ariko arategwa n'ibiki nta numwe aribagira ibyabaye basande fete n'abasanze shika ibyabaye ariko ukuntu abarundi bagaragaje kubyihanganira uyu munsi nta muntu n'umwe n'umva ngo yarafashwe yononye yakoze ibi n'ibi niyo ndi abindi ko tureka dushyire hamwe turabe ibiduhuza ibyigeze kudutanya tubishyire iruhande mugabo nk'uko umukuru wacu bubaka ariko arabivuga nta nari we dushobora kwemera ko abo bantu abo bo bafaransa bita ngo revatange basubira kubwira kuturushijwe ingwano yarabaye twarabuze abantu ibyononekaye byarononekaye twaragarutse hageze aho abagabo bavuga ikirundi bavuga ngo so akwanga akurahije byamunaniye nitwemerere ko abo bapolitike ba kera bamwe bari bazi ko nk'uko mawe yavuga ngo urusoro nigo rukuramwe n'ibyo mu gifaransa ngo rupubaso turubo budikana reka tuyage reka twicare tubane sike bike handira bankana turabane mu maso nitwa watubwisha ukuri ya idashanse bahaye umwana uwo mu giturage y'ukwiga akaba ariyo bahaye n'uwavukiye idatwaje utamu ni heza bibandanye niyo mahoro twifuza
mushigana he Oscar nibigira nashaka mugusozera mutubwire namwe niba mubona muravye utwigoro turiko turakogwana n'abarundi batari bake muri iki gihe mu Burundi two gucisha ibintu byose mu biganiro aho gushamiranira mbe muri baza ko hazoshika mu mwaka uza mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu ugo ruhagarara rwagabanutse amatora akaba mu mutekano
twebwe twizera nico dusengera dusenga Imana kugira ngo amahoro uko bijya kose ko politiki ikinwa kose mu Burundi uko atamusi n'umwe amahoro azobungana ariko tugiye kuraba neza neza koko abantu nka ishyirahamwe ya UN cyangwa abandi bashinga ntahe bari hagati n'ukuri babandanye bakora ibyo n'umurango kugira ngo bumvikanishe bose abatuma katika politike baje hamwe bicare ariko ntibibagiye kubaza abarundi kuko abarundi nibo bafite ijambo rya nyuma hamwe yumvise abarundi bose ni ukuvuga ariko so opposition nk'uko twabe tubwaha kugira sozere nk'uko bivuze opposition ukuri ikubitaga tubampembera ibone neza uko yige ize muri sad ize mu bindi bihugu barabinyere opposition abandi biyopoza atamaraso atatera bwoba rya ingwano rihari leta irabe ize yige irabe ingene abari ku butegetsi baruraniriza abantu bose bakabumviriza kandi bagatora inyishu ibintu atatera bwoba atagufungwa umwanya wose keretse ubugize amakosa hama niho hama rero leta ibire hasi igikorwa cyo guteza imbere Uburundi koko ubukire ndakubwije ukuri umwansi ntabwo ari ujya avuga cyane ntabwo ari ujya yihereza amabarara ntabwo ari umupolisi kuko ari umwansi wa mbere w'Uburundi n'abarundi n'ubukene
uhagereje ku mpanuro zo kuri zivuga ko ubukene buri mu ntambamyi zikomeye zishobora gutuma n'umutekano eka n'ibintu bya politiki byose bitagenda neza murakoze cyane gose kuri aka kanya mwacyo kugira ngo mutuganire mushikana hose kare niragira urakoze cyane gose kuri aka kanya watoye kugira ngo tuganire ndabona warufite amabanga atari make mushikana he Pascal Hakimana ndagushimiye nawe cyane gose kuri aka kanya watoye kugira ngo tuganire Diomede Richard nawe nyine ndagushimiye ku kanya watoye kugira ngo tuganire mwakoze mwese
murakoze Imana ibahezagire
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu twagiranye n'abashinga ntabe batatu Diomede Richard Oscar Niragira hamwe na Pascal Akimana mwakoze.
You've been listening to Duzangire Jambo on the Voice of America.